Mbere ko dusenga nashaka nsome imirongo mike yo muri Zaburi ya 33. Zaburi 33 mirongo wa mbere. Munezererwe Uhoraho yemwe bagororotsi, gushima kurabereye abatunganye. Murongo wa kabiri, mushimishe Uhoraho ikembe, mumuririmbire muvuza ishimwe ryiwe mu ntanga y'imirya cumi. Mumuririmbire indirimbo nsha, mucurarangishe ubuhinga muyomanze, kuko ijambo ry'Uhoraho ritunganye, igikorwa ciwe cose agikorana ukuri. Akunda kugororoka n'imanza zibereye isi yuzuye imbabazi z'Uhoraho. Murongo wa gatandatu, ijambo ry'Uhoraho ni ryo ryaremye ijuru, impwemu zo mu kanwa kiwe ni zo zaremye ingabo zo kuri ryo. Yegeranya amazi yo mu kiyaga nk'ikirundo, ibwina ahimburira mu bigega. Isi yose niyubaha Uhoraho, abari mu isi yose bamutinye, kuko yavuze bikaba, yageze bikaguma. Gushika hano duhaguruke dusenge. Data twese uri mu ijuru, umutima n'umutwe turabicishije bugufi, turunamye tuje imbere y'inyonga zawe, tuje dutwikiriwe n'amaraso y'umwagazi w'intama. Turagushimiye kuko wijuje natwe, turagushimiye kubw'ubucunguzi, kubw'imbabazi, kubwo gutunganywa no kubwo kwezwa, kubw'ubugingo budashira. Turagushimiye no kubw'ubucunguzi bushitse muri Yesu Kristo umwami wacu. Mana yo kwizigirwa, ese cyo mpa kintu gikorane, kikaba gikorane cyo kwitanga, cyo kwitanga dushobore kumva kuri hafi yacu, tumenye dushobore kumenya kugomba kwawe kwahishuwe na mwemu wawe. Nukure ibishobora kutusamaza byose, ubinshire kure, ubikure muri jewe, ubikure iruhande yacu twese, ubikure no muri twebwe. Mwemu wawe wenyine abari wavuga, kandi ijambo ryawe libe itara limurikira ibirenge byacu no mu nzira yacu, n'umucyo ku nzira ya mu nzira yacu. Mwami wo kwizigirwa, muri kino gikorane twifuza yuko uvugana natwe, kandi dushobore kwicara ku birenge byawe. Mwami nuduhe kwifata, duhe kwifata ukuntu tumere nk'umwe abantu bari bicaye ku musozi wa Elayoni. Dushobore kukubona, dushobore kukumva, kandi dushobore kuraba mu nyonga hawe. Naho tutakubona mu buryo bw'umubiri, uri imbere yacu, uri wa wundi ejo, uno munsi n'ibihe bidashira. Nuduhe kumera nk'uko, duhe inyifato nk'iyo, muri icyo gihe uzoshika ku ntumbero yawe, natwe tuzoheza duhezagigwe. Turagusavye rero, uturongore kubwa mwemu wawe yera, ubane natwe mu izina ryera rya Yesu. Amen. Dushimire umwami kubw'amahigwe twashoboye kuronka gushobora kwizera, kandi ndazi neza yuko tuzorongorwa mu kwizera rusange, maze tugenda tugana mu kwizera gutunganye, kuko twarongowe tuva mu butumwa, twumvira hamwe twese, ariko tugana mu butumwa bushitse bw'ijambo, kandi dushoboye kuraba ibintu uko bigenda mu buryo bw'impwemu. Imana ikitera igendana natwe, tugenda tugana kuvyo yashinze, tugenda tugana kwisoze kwa gishengero ryayo, kandi Imana izobikora neza. Nashaka nshimangire gato ku murongo umwe muri Zaburi 33, hanyuma nshinja mu bami ba mbere igice cya 17. Niho tuza gutangurira, niho tuza guhera ubutumwa bwacu kuno muhingamo. Zaburi 33 umurongo wa 4, ngo kuko ijambo ry'Uhoraho ritunganye, igikorwa ciwe cyose agikorana ukuri. Abami ba mbere igice cya 17 umurongo wa nyuma. Abami ba mbere igice cya 17 umurongo wa nyuma wa 24. Uwo mugore abarira Eliya ati: noneho menye ko uri umuntu w'Imana koko, kandi ko ijambo ry'Uhoraho uvuga ari iry'ukuri. Kumbure ko uno murongo ata byinshi utubwira muri uno mwanya, ariko turaza kubona yuko urimo ibintu vyinshi cyane, ufite vyinshi byo kutubwira uno murongo. Hano turabona ibintu bibiri. Icya mbere ngo noneho menye kuri umuntu w'Imana koko. Abenshi barashobora kwigira abantu b'Imana, mbere bamwe barashobora kwigira abantu b'Imana bakomeye, benshi barashobora kwigira abantu b'Imana badasanzwe, abandi bakigira abantu b'Imana baciye bugufi. Ibyo umuntu ashobora kwigira, ibyo umuntu ashobora kwigira ni ibintu bibiri bitandukanye. Eliya ntiyigira umuntu w'Imana, ahubwo yari umuntu w'Imana. Ntiyigira umuntu ariko azana ijambo ry'Imana, ahubwo ijambo ry'Uhoraho ryari ukuri mu kanwa kiwe. Kandi nashaka yuko dutahura bino bintu kuri uno muhingamo, kuko Imana niyo yashize ku mutima wanje kugereranya bino bintu. Dutegereza kubona ko Bibiliya ari ijambo ry'Imana. Tukabona yuko iyi Bibiliya nyene isomwa mu mashengero yose n'amashengero yigenga yose ku isi yose, niyo nyene basoma. Mu ishengero ry'i Roma Katolika cyangwa ry'Abagiriki Abaorthodoxe cyangwa ishengero ry'Abakopte cyangwa amashengero y'Abaporoti, mbere no mu mashengero yigenga gushika kuri kangoro riheruka, bose basoma neza ijambo ry'Imana. Ikibazo ni iki ngo: nimba ijambo ry'Imana rikiri ukuri mu kanwa k'aba baserukira no mashengero yose, mbega ni ukuri mu kanwa k'aba baserukira amashengero yose. Aha sinkeneye kubigisha yuko uno munsi ariko ijambo ry'Imana rukuri, sivyo nshaka kubigisha. Kuri icyo kintu twese hano turahunze, ariko ikibazo ni ukumenya niba ijambo ry'Imana ryagumye arukuri mu kanwa kabo bose barivuga. Uko niko bimeze uno munsi, atari ukumenya nimba uyu aje maze akavuga ngo ndije kuvuga ijambo ry'Imana, wundi akavuga ngo naje wenyine ngo nasomeza muri 33 ngo naje we. Ariko ibyo ntibihagije. Uko biri kose turi mu gihe gikomeye cyane kugira ngo dushobore kumenya, kugira ngo ntibishobore kutucika, ntitwabwiriza kutabimenya. Eliya yari umuntu yahamagawe n'Imana, yari umuntu yumvise ijwi ry'Uhoraho, ntiyavuze imbere yuko Imana ivuga, nta na kimwe yakoze imbere yuko ahabwa itegeko ryo kugikora. Ijambo ry'Uhoraho ryagumye ari ukuri mu kanwa kiwe, kwari ukuri. Murazi neza yuko iyo Uhoraho Imana Imana yavuga mu itegeko rya Edeni, umwansi yaciye asumira ijambo ry'Imana. Mugere ryo jambo ryaza mu kanwa k'umwansi ntiryasubiye kuguma rukuri, ryaciye ritembagazwa. Hari ijambo ry'Imana ryari rikwiye ari kukuri kw'inkomoko, nk'uko kwari kwavuze ku nkomoko kwakiye gutakara. Abantu baca bakira inyuguti gusa ntibaba bagifize umuco uva kuri mwe muyera. Ndushaka gucira urubanza, guca imanza, kubona ibyo bintu. Turabona yuko ari ibintu bitandukanye, nk'uko ubuseruko butandukanye n'uburengero. Ariko twibuke yuko kuvanga ibintu byose bibwirizwa guhagarara, kandi natwe kubw'ubuntu bw'Imana tubwirizwa kumenya, kandi tukavuga nk'uno mugore ukuyavuza abwira avuga kuri Eliya ngo noneho menye kuri umuntu w'Imana koko, kandi ku ijambo ry'Uhoraho avuga ari ry'ukuri. Ijambo ry'Uhoraho uvuga ari ukuri. Kubera ko turiko tuvuga Eliya, nashaka ndababaze kino kibazo. Mu murongo uzimbere y'uwa nyuma mu gitabo cy'Uwavugishwa n'Imana Maraki haranditswe ibikurikira ngo murongo wa gatanu ngumeze barumkira Eliya uwavugishwa nanje uwo munsi wora wahambaye kandi uteye ubwoba utarashika. Uku niko isezerano ryashitse. N'umugore nawe yari afise rino sezerano, umwana wiwe yari yazutse ava mu bapfuye. Hanyuma Imana imaze guseruka, urya mugore yaramenye yuko aramenye ati uyu muntu, uyu Eliya ni umuntu w'Imana. Reka nanjye ndababaze uno munsi, mbega twese twaratahuye, mbega turashobora kuvuga cyo kimwe tuvuga kuri Eliya uwo Imana yarungitse mu gihe cyacu? Turashobora kuvuga cyo kimwe, turashobora kuvuga bivuye mu mutima tukavuga ngo ubu rero menye yuko uri umuntu w'Imana koko, kandi ko ijambo ry'Uhoraho uvuga ari ry'ukuri. Mbega twese ibyo turashobora kubivuga? Mbega turashobora kuvyemeza tugashyira ko amen mu mitima yacu? Abantu bonyine barungikiwe ubutumwa n'intumwa nibo bashobora kubimenya, abandi ntibabimenya. Kandi muzokwama muhura n'abantu bashobora kuvuga, bashobora kubabwira ngo habayeho gusa umuntu umwe w'Imana. Nimwibaze kuri mendata kanaka, muvuga butumwa kanaka ngo ntihari umuntu w'Imana si umwe gusa, ngo habaye abantu b'Imana benshi muri kino gihe, ngo si naka wenyine, ngo sujya umuntu w'Imana wenyine, ngo habayeho n'abandi. Ego twohuza muvuze uko. Ariko hari ikibazo gishya gikurikira n'igikurikira. Ijambo ry'Imana ritagira karohe, ukuri kwagumye mu kanwa kande. Ninde Imana yavuganye nawe muri kino gihe? Abenshi ntibamenye ukuri, ntibashoboye no kuvuga ukuri. Benshi mu bari bamenye uko kuri ko muri Bibiliya baragize ubwoba yuko abantu babima amafaranga, kandi ko abantu benshi babavako. Noshima kwinjira mu bwami bw'ijuru ndi nk'umuntu asegerereza ariko natungishije abasegerereza benshi hagupfa nka wa mutunzi maze ngahereza hamwe wa mugabo umutunzi yahereje muratahura ibyo ari byo sugupfa kuvuga gusa ngo ngo uyu muvuga butumwa komeye arashitse ngo mwese mubwiriza kujya kumwumviriza ngo abantu barakira ingwara ngo hari ibi na biri nibi nibi Imana igize ikikora turayishimira cyane uwo yobikoresha uwo ari we wese turayishimira kandi ibi ndabivuze uno munsi Imana imbabarire ariko ndiko subiramo gusa ibyo mwereza Baranamu yavuze wenyine ubwiwe yaravuze neza ati si umuvuga butumwa akora ariko ukwizera kugwaye niko gukora ku mwami wacu maze Imana igacya yishura kandi muri iyo nzira muri aho niho avuga murashobora kubisoma mwenye n'ubwanyu muri bwo bujya butumwa iyo abantu bagiye ahantu bagiye kugendera ahantu runaka bagacya bizera yuko bibaza yuko Imana iza kubihishurira bakibaza ngo ni Imana iza kubihishurira ahantu bagiye mu gutembera Mwereza pina mwala bukangu ugukiri ngwara gufatanye n'ukwizera Haribi ndi bintu bifatanye n'ukumvira Nicyo gituma Pawulo yandika yuko tubwirizwa kumvira Imana tubeshejwe n'ukwizera mu banyamahanga bose niko byanditswe muri Baroma 13:26 Hano ibi aha biruta kuza k'umuntu akomeye n'ugushitswa kw'ibintu bikomeye turafise uburenganzira bwo kumva ijambo ry'Imana nk'ukuri kutagira akarohe atari insobanuro z'abantu atari ibyo abantu bikoreye ariko ijambo ry'Imana nk'urubuto rw'inkomoko litegerezwa guterwa mu mitima yacu reka rero ndababaze kuno muhingamo ninde muntu w'Imana yavuze ukuri kuko muri Bibiliya kose ninde yavuze ibijyanye n'ubumana Ninde yavuze ibijyanye n'icyaci inkomoko ninde yavuze ku mubatizo wa Bibiliya n'ibijyanye navyo byose ninde Eliya uwo Imana yarungitse imbere y'ukuza kwa kabiri kwa Yesu Kristo kandi yarazi yuko azoronka abansi benshi kurusha abagenzi sinabayeho gusa mu myaka 63 kumwe nawe ahubwo narabayeho kandi no mu gice cya kabiri cy'imyaka 50 igihe yatumigwa hose abantu bose bakamwemera kuvuga ubutumwa hanyuma mu nyuma haraje igihe cyo guhishurwa kwa bimwe bya bishengero ikintu kimwe kivyari kindi yahavuye yitwa umwigisha w'ikinyoma bamwita umuvugisho w'ikinyoma atangura kubuza abantu kumwumviriza ariko hari ikintu kimwe twamenye kandi dushobora gushingira intahe turazi yuko yari umuntu yarungitswe n'Imana kandi ko ijambo ry'Uhoraho litigeze rigorekwa mu kanwa kiwe ariko ko mu kanwa kiwe ijambo ry'Imana ryari ukuri kuzima kandi kutagira akarohe ibi bigumaho gushika mu guhoraho biguma ari ukuri gushika mu guhoraho kuvuga ukuri ni kimwe ariko kuba umuntu yinjiye mu kuri nabyo ni kindi Una ugauka buri mukuri ivyo navyo nikindi abami ba mbere cy'ica 17 murongo wa 44 ngo ndazi menye kuri umuntu w'Imana koko kandi ku ijambo ry'Uhoraho uvuga ari ry'ukuri umukanya gaheze na gereranije ibintu bibiri burya abantu bita abakozi b'Imana bose basoma ino bibiliya nyene buri wiyinga kandi baronsa akajyo bama basoma ino bibiliya mu mashengero yose yigenga no mu mashengero yose yitwa ngana ya gikristo kandi bose bagenda bagana mu nzira zabo kandi bose bafise insobanuro zabo mbega nuko bimeze cyangwa biratandukanye nimba bitandukanye nimumbwire niba naciye iruhande y'ukuri oya nuko bimeze kubera ni kubera ko ariko bimeze nyene nicyo gituma Imana yarungitse uvugishwa nayo imurunganya ijambo ryayo kugira ngo dushobore gukugwa muri ibyo bintu byose maze tuzanwe mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Tugarukana mu kuri kw'ijambo ry'Imana ngibi bivugwa n'uwavugishwa n'Imana Yeremiya kuri ibyo bintu. Yeremiya igice cy'umunani, Yeremiya igice cy'umunani guhera ku murongo w'umunani, muvugisha iki muti turi abanyabwenge kandi muti byagezwe by'uhora bibana natwe? Erega abanditsi banyu babandikishije ikaramu y'ibinyoma, banditse ibitari by'ukuri. Turashobora kuvuga tuti turafite ijambo ry'Imana. Nibyo abanyabwe bw'ibyanditswe bakoze, nibyo abafarisayo bakoze, nibyo abasadukayo bakoze, kandi nibyo abantu bashobora kuvuga mu madini amajyana 9 atandukanye ahari ngo dufite ijambo ry'Uhoraho cyangwa ngo dufite ijambo ry'Imana. Ariko naba hano ibyanditswe ngo erega abanditsi banyu bandikishije ikaramu y'ibinyoma, banditse ibitari by'ukuri. Murazi yuko twigeze kugereranya ibintu hano ko Paulo w'Itaruso, Sauli w'Itaruso yari yicaye mu gihe cy'umwami wacu, ntiyicaye ku birenge bya Yesu ahubwo yicaye ku birenge bya Gamaliyeli, niho yigishirijwe. Kandi igikogwa gikomeye cy'Imana cyaciye gica iruhande yiwe emwe ntiyabica n'ikanda, yari yaratwawe ubwenge bwe bwose bwari bushingiye ku kumva no kwigishwa ibyanditswe, kubyo atari afise umwanya wo kwitaho gushitswa nyako kw'ibyanditswe. Ibyo ari muradishinga byari kwiga gusa byari biki ni nako bimeze uno munsi. Murongo munani turasoma ngo banditsi banyu bandikije ikaramu y'ibinyoma, banditse ibitari by'ukuri. Turashobora kuba dufite ijambo ry'ijambo, dufite n'ivyagezwe vy'Imana, turashobora kuba dufite isezerano rya kera n'isezerano rishasha. Rero umwansi aje akadufata kuzura, akadukwega, atujyane yashaka nk'uko yabikoze kuri Eva. Ijambo ry'Imana muri icyo gihe ntiriba rikimeze nk'uko ryari riri kunkomoka nk'uko Imana yarivuze. Muri icyo gihe ntiriba rikiri ijambo ritagira karohe, muri icyo gihe ntiriba rikiri ukuri, ahubwo riba ryagoretswe n'abantu. Rero ujya mugore rero igihe yavuga ati noneho menye yuko uri umuntu w'Imana, ati kandi ko ijambo ry'Uhoraho uvuga ari iry'ukuri. Turatahura ibyo yashaka kuvuga. Si wewe ariko ni Imana yavugiye muri wewe, nibyo yashatse kuvuga. Ntiwasobanuye ibintu uko ushaka, ahubwo wavuze maze Imana nayo ikiremeza ko ari ukuri. Ijambo ry'Uhoraho mu kanwa kawe n'ukuri. Urere ikibazo niki tubwirizwa kwibaza ngo atari amashengero akomakomeye cyangwa amashengero yigenga cyangwa amaparuwasi cyangwa amashengero abavuga butumwa cyangwa, ariko wewe naje twabwirizwa kwibaza kino kibazo ngo ubwa mbere bibwira abavuga butumwa atanwavuyemo. Umuntu agize icyo avuga kitari ukuri, ibyo nta ngorane nyinshi bitera. Ariko twumvise umuntu w'Imana nkamwe ntabara namwe muri icyo gihe abwirizwa kuvuga ikintu cy'ukuri ari nkamwe ndatabara namwe kandi narababwiye kandi ndababwire uko ngenda ninjira ibwina muri no jambo ryahishuwe ry'Imana niko ngenda ntashobora kugeraho nogira ukunda risigurira umuntu haraheze imyaka myinshi naona nibaza nti mwe ndatabara namwe hano warasubiyemo ibintu ibi wari wabivuze mu bundi butumwa hano warabisubiyemo mu bundi butumwa ariko ibyo byumvira muri jewe ntibikiri muri jewe uno munsi ndashimira Imana kubona Imana yaravuganye natwe mu guca bugufi kwinshi kuko Imana yishura mu biciye bugufi Imana nifata umuntu ashobora kuvuga amajambo atose atagira karohe aho kwifata umuntu ikamugorora neza kugira ngo ishobore kuvuga iciye muri we iryo niryo tandukaniro uwari wese arashobora kuvuga ijambo rigoroye neza ariko Imana ivuga gusa iciye mu muntu yashoboye yonyene kugorora ikamushira ku murongo ego ngo mufise ivyagezwe biva ku mana ariko abanditsi banyu bandikishije ikaramu y'ibinyoma banditsi bitari ivy'ukuri ukuri n'ikinyoma biregeranye cyane kandi umuntu arashobora kwibaza yuko ubirabi inyuma ukibaza yuko ikinyoma ukibaza ngo ikinyoma cyavuye ahantu runaka mukuri ariko siko biri byanditswe mu izina rya rishasha yuko atakinyoma kiva mukuri kuko satani numubeshi kuva kera kuva mu ntango ntashobora kurema kandi ntashobora no kuzana ijambo ry'Imana nk'uko ryari riri mu ntango Imana niyo muremyi kandi Imana niyo yavuze ijambo ryayo satani afata ijambo ry'Imana akalizanira abantu yari hinduye gatoyi muri icyo gihe ntibaba bagifite ijambo ry'Imana ntibaba bagifise ukuri kutagira karohe ariko bafise insobanuro z'abantu zivanze hariho ijambo ry'Imana rikwiye rishobora gutuma ukwizera Imana kuguma kuri mu bantu kandi hariho n'insobanuro z'abantu zikwiye zishobora gutuma haza urupfu haza urupfu kandi nivyo twabonye gushika muri kino gihe niko byagenze niko tugera tubibona abantu b'Imana benshi reka tubite gutyo kubera iki baragerageje kwigisha barereka abantu benshi inzira igana kuri Kristo kandi dushaka gufata minenegwe ibikorwa bakoze ariko hari ikintu gikomeye cyane kiruta ivyo tubwirizwa gusuzuma ibintu byose ku muco w'ijambo ry'Imana kandi ibintu byose tukabiraba tukabigereranya tukaraba yuko bihura igihe nagi urugendo mperukamwo atari muri nzero ahubwo mu kwezi kwa ruhuma hari umusore umwe yiga mu ishuri rya Bibiliya mu seminari atari umwe nandika ko yarambagije umugusore yarambagije arambaza ati mwene ta Frank ati nsobanurira itanguriro igice cya mbere guhera ku 1960 gushaka ku 1980 ahantu hari ijambo rivuga ngo turemwe umuntu asa natwe nimba by'ukuri wizera ko hariho Imana imwe nsigurira cyane mwishura ni mwene data ntibanze umbwire mbega hari abaremyi bangahe ntihari umwe cyangwa hari benshi nimba ari benshi nashaka menye igitigiri cyabo arambwira ngo ya ngo hari umuremyi umwe ndamubwira nti byanditse muri Bibiliya kandi abyizera arambwira ati yego ariko ngo haranditswe ngo tureme cyarabwira umwe ndata ndamubwira nti natwe twari twicaye turi kumwe n'abe ndata benshi ni umwe ndata yabaza ibibazo ndamubaza nti mwe ndata tujye mu gikorano uno munsi ku mugoroba ni hanyuma tuvuga ubutumwa bose bacha barandaba sinishuye ikibazo umengo cyo kibazo sinacyishuye yamara bujya nari nacyishuye narabaje nti ndaza kuvuga ubutumwa kuno munsi kuno mugoroba ni wewe cyanke jewe kandi ishura nti ndaza kuvuga ubutumwa namwe muze kumviriza umuntu wese asomye muri Yobu 38 arashobora kubona yuko wera ku murongo wa kane yuko uhoraho imana yari kavuga abwira abamarayika abana b'imana bari bahari gihe yare misi ibihari biri mu mitima y'abantu kubera ko basomye ivyo muri teolojia ariko ntibakiri ijambo ry'imana mu mitima yabo Insobanuro z'abanyabwenge b'ibyanditswe zatumye ijambo ry'Imana abantu zatumye ijambo ry'Imana abantu barifata nk'ibinyoma baca bakuraho ukuri kw'Imana ariko turashimira umwami wacu we yaturabanye imbabazi akaba yaratugaruye ku ijambo ryiwe muri no minsi y'iherezo Nashaka gusoma umurongo w'umutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana umurongo tuzi neza twese nyamara muri uwo murongo ufite icyo tubwira twebwe twese kugira ngo dushobore kubona ingene Imana ingene ari byankenerwa cyane yuko Imana tugarura ku ijambo ryayo mbere yuko nsoma ni mu nkundire mvuge ingene ari byankenerwa yuko atamuntu numwe yemerwe gusobanura icyo ari cyo cyose mu majambo yahishuwe cyane ngo amajambo y'Imana ayafata uko yishakiye ahubwo umumwe wese nareke ijambo ryose uko riri kandi agizere n'umutima we wose muri icyo gihe nta madida nazosura kubaho rero abero turabona ko ari ukuri ukuri niko jambo y'Imana reka some muri Yohana igice cy'umunani utwambwiza ko bwanditse na Yohana igice cy'umunani umurongo wa 45 kamere ku murongo wa 45 Yohana 8:45 ngo ariko jeho kuko mvuga iby'ukuri ntimunyemera 46 ninde muri mwebwe yonyagiriza icyana koze ko mvuga ukuri niki gituma mutanyemera murongo wa 47 uw'imana yumva amajambo y'imana mwebwe igituma mutumva nuko mutarabimana uburero ndashyitse ngira ndashyitse ku ndunduro imbere y'inyonga z'imana twebwe nk'ishengero giririmi rifise ijambo atari ishengero rifise insobanuro z'abantu ariko ishengero rifise ijambo tubwirizwa kugaruka muri cya gihe ijambo ry'Imana ryose rigaragara ko ari ukuri muri twebwe abantu bizera ijambo ry'Imana n'imitima yacu yose abantu babona kandi bakumva atari amajambo yacu gusa ariko bakabona ibikorwa by'Imana Pilato ku iherezo ariko arasozera ibyo ariko arabaza umwami wacu yarabaje ngo ukuri ni iki Yohana 18:34 mbere umwami Yesu yari yavuze muri Yohana 18:37 ara yari abajije ati aravuga ngo Pilato aramubaza ati ubwo wewe rero uri umwami Yesu ati ni wewe uvyivugiye ko ndi umwami iki nico navukiye kandi iki nico canzanye mwisi kugira ngo nshingire nawe ukuri ukuri wese yumva ijwi ryanje ukuri wese yumva ijwi ryanje tatu n'umunani Pilato aramubaza ati mbega ukuri ni iki rero nimba abantu ba kiriya gihe bari bihebuye gushikaho bageraho babaza ikibazo ngo ukuri ni iki ukuri kuri hehe ninde afise ukuri bose bavuga yuko bigira ko bafise ukuri ariko ivyo umuntu yibwira nkuko twabivuze ntacho ntacho bimaze umuntu abwirizwa kubihabwa bivuye ku mana atari hajya bavuga ukuri ariko aho ahari aho ariko by'ukuri haje ukuri kwashoboye kwinjira kukinjira mu miti kukanyengetera mu mutima kukinjira mu buzima bw'umuntu aho abantu basotse bakava mu kuri ubureri kibazo kiraza ngo kitakiza kikaza ngo ukuri niki umwami yarishuye kuri ico kibazo yavuze ati ndi nzira ukuri n'ubugingo ntiyashingi nawe ukuri gusa ahubwo wenye n'ubwiwe yari ukuri abavugishwa n'Imana n'abantu b'Imana ntibavuga ukuri gusa kuvuye ku Mana kuva kuri mu ijambo ry'Imana ahubwo ubwabo nabo bari gice cy'iryo jambo kandi ukuri kuva ku Mana kwari kwamaze kubanyengetera bari umwe mu Imana yari yamaze kunyengetera muri bo nico gituma bashobora kuvuga bakavuga ngo uku niko rahagize mu inyuma yaho umwami avugiye ibibazo vyose byace bironka inyishu ndizera yuko atamuntu numwe mu bantu bamaze iminsi basoma ubutumwa bwa Abrahamu nibaza yuko atarumwe yasigaye ari gipfu nta muntu numwe yasigaye atazi ahantu hari ukuri canke ngo ayobegwe uwavuze ukuri azi cyangwa kugereranya ibintu n'ibindi ariko mbega jewe sinicaranye n'abavuga ubutumwa bakomakomeye babayeho mbega bose sinumvise bavuga ubutumwa mbega jewe ubwanjye sinabasobanuriye mu kidagi iyo bariko barigisha umwe muri bo ntiyanansavye yuko no mubera no muserukira ngaha mu buraya bwose nkabarije ndamuserukira ngaha buraya akazarampa n'umushahara buri kwezi na buri mwaka akambwira ko umushahara ntari byigere nibaza kubaho uko biri kose sindi umuntu ameze nk'umuntu yumvise inkengeri ivuga ariko atazi ahantu munara yavugiyemo uri oya ahubwo nahebye iminara yose n'inkengeri iri kiravuza kuko nasanze minara yose ari minara y'Ababuloni kandi abantu bari mu madidane kandi umengo barubaha Imana kandi ubugingo bw'iciro ntibwari bukwiye kumererwa gutyo kuko ubwo bugingo bwacunguwe n'amaraso magazi w'intama w'Imana kandi Imana irafise uburenganzira bwo gushobora kubahamagara no kubarongora kugira ngo ishobore kubihishurira biragaragara yuko mu gihe muri kiya gihe nje nari umukene muri bose amafaranga yanje yose nari nayakoresheje ndiko ndavuga ubutumwa ikigeretse ko nakora ahantu twimba ubutare tukamanuka ikilometero mu kuzimu kandi nabayeho bingoye cyane navuze ubutumwa kandi nakoze imyaka 15 sinirwe ndavuga aho nakoreye jewe narabonye inzaha mutazopfa mubonye ubuzima bwanyu bwose narakoze ahantu bimbi inzahabu kandi naronka amafaranga bingoye cyane mu nyuma byose birahera nari mfise ivewe ya ishaje kugira ngo mbone mu ibarabara sinirigo naraba mu idirishya narakura gusa igihuzu nashyira ko ibirenge yari yaraguye ikutu yaratobotse ku buryo nashobora no kubona ibarabara nshishije aho nshira ibirenge rero umuntu aje kukubwira ibintu nk'ivyo yoguha ukenye gutyo kandi singira isoni zo kubivuga uyu munsi twadufize ibitanda bikozwe mu vyuma twaronze nk'imfashanyo nivyo twajyamako utumeza two mu vyumba vyacu twarudukarato bimburiramo imicungwe nari naratoye umunsi umwe kuwa gatanu isoko ya buriyinga iremuye kandi twaciye tudushira ku impapuro nziza kugira ngo dushobore kuba utuntu dusesuka rero muri icyo gihe niho uwo muntu yaza kuraba umukene yabikreferde maze akansaba ngombe umugenduzi w'ivyiwe byose ariko ivyo yashaka kumpa byari bindengeye Murazi naramwumvirije umwanya muremure ntibyanyoroheye kuri uwo muhingamo asimvuzeko kugira simvuze ujya umwanzi arashobora kuza mu gihe ukigipimo umwanzi arashobora kuza kugira ngo agupigipimo kandi tuzopimwa kubera ko ntashaka gufatwa n'iryogera yaciye ambwira ngo narumvise yuko ngo kolonye ngo ari igisagara cyiza kandi ko hariho ishengero rikomeye ntiwibaza yuko bikwiye ko tugenda tukagenda gutemberana nawe ikolonye cyanavuga nti nk'uko ushaka duca turagenda dushitse kandi twashitse hageze twashitse igihe nyacyo murazi icyo naciye nkora muri uwo mwanya nacyo namubwira nti mwene data mukundwa mbega uramaze kumva bavuga umugabo witwa mwene data Branham arambwira ngo ngo acarambwira ngo uyo ngo n'umugenzi pfamfe mu cyongereza bavuga ngo my bosom friend ngo n'umugenzi pfamfe acarambwira ngo n'umugenzi wanje pfamfe ngo igihe ngo mbwihe rikagoresha igikorane ngo muri leta ya Washington niho Imana yavugana n'umutima wanjye ngo niho natanguye ngo niho natanguriye ncanavuga nti ibyo biranezereye cyane ngo ncanamubwira nti nashaka kukumenyesha yuko ubutumwa yavuze ubu natanguye kubusobanura mu kidagi kandi nshaka kubugwiza mu bitabo byinshi emwe ese iyo mwumva nge n'umugabo yaciye avuga emwe uwo mugabo nyene yaciye ahaguruka ubwo nyene mu maso yiwe atarahinduka atitangura kuvuga ijwi arahindura ijwi ngo ubutumwa Branham yavuze ngo bumaze gutera ingorane nyinshi ku isi emwe acansimbira ko ndamubwira nti rindira gatoye nti uraze ko atakaza urampa nti nta mushahara wawe ndarya gushika uno mwanya ndacyafite ibyo kukubwira kurusha ibyo wowe wombarira ubu rero ndakumenyesheje yuko atanakime gishoboka hagati yacu twebwe uko turi babiri ntanakime gishoboka hari abantu benshi barivugisha ibintu mu gihe cyose bibaza yuko bashobora kukwigarurira bakubwira ngo mwene za Branham ngo nta n'umwe amugera no kumuru undi ngo yaraciye bugufi cyane ngo yarahezagiwe n'Imana cyane ngo yarakoreshwe n'Imana cyane ngo iby'Imana yakoranye nawe ngo nta wundi yigeze ikorana nawe ibingana n'ibyo yakoranye nawe nibyo benshi bavuga ariko ushitse ku bintu bya ngombwa byankenerwa ushitse ku ijambo ugeze ku kuri kw'Imana mwingine ngo cyabahinduka ntusubira no kumenya bari bo none ivyo nibiki kiriya gihe ujya mugore yavuze avuga kuri kwavugishwa n'Imana yari yaravuga ati ndamenye kuri umuntu w'Imana kandi ko ijambo ry'Uhoraho mu kanwa kawe ko ari ukuri kandi ni navyo natwe twamenye ko Imana yarungitse umuntu imurungikanye ijambo rya Yeshuwe kandi ko iryo jambo kwari ukuri kuzima kandi kutagira karohe kandi utabyemera nta mahigwa afise yo kuva mu kinyoma kuko umwami wacu avuga ati muzomenya ukuri kandi ukuri kuzobaha kwidegembya ukuri kuzobaha kwidegembya ntidushobora kwibohora twebwe ubwacu ukuri ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana rirashyitsa icyatumye rirungikwa muri twebwe rero muri rusange ntikiba kiri igikorwa cy'umuntu ariko kiba kibaye igikorwa cy'Imana yacu murazi ko turi mu gihe cya nyuma kandi ukuza k'umwami kuri kurugi ninde ashobora kongera kubaza uno munsi ngo ukuri ni iki uwo bibaza n'umuntu atakiriye Yesu Kristo nk'ukuri kuva ku Mana kandi akongera cyangwa ngo yakire ijambo nk'ukuri kuva ku Mana uwo niwe yobaza icyo kibazo gusa abantu bose baravuga Kristo kandi murashobora kumfatira kubyo mvuze igihe navugana n'umupfumu araho yarambwiye amaso mu yandi igihe namubwira yuko ibintu akora biva kuri wa mugwanizi yaciye ambwira ngo umugwanizi ntabaho ngo habaho gusa Kristo ngo niwe atwihishurira kandi ibaze namwe umupfumu ibaze namwe nari nzi neza ko ari umupfumu hari ngai Krefeld ngaha kwibarabara Greif ibarabara de Greif naciye menya ubwo nyene yuko akorana na Satani kandi gihe namubwira nti ibyo biva kuri wa mugwanizi yaciye anyishura ngo ngo mugwanizi ntabaho ngo ni ibintu ngo abantu bigeneye ngo kugira ngo batere ubwoba abantu ngo ngo habaho Kristo gusa igitangaje abo bantu ntibigera bavuga izina rya Yesu ntibavuga gusa ngo Kristo kandi ngo ngo Kristo ngo niwe ngo ngo yoba yarabihishuriye Kristo ni Imana yishuye mu buryo bw'umubiri niwe jambo yambaye umubiri ukuri kuzima kandi abari muri Kristo bose barinjizwe muri uko kuri kw'Imana ejo barambagiye ikibazo ngo bimeze gute ibyo bintu byose bikorwa mu izina ry'umwami mu izina rya Data rya Mwana rya mwe muyera biba bigenze gute twaramenye kugundu bw'Imana ivyo ari byo kandi ibintu byinshi birakogwa vyitirigwa ivya Kristo kandi atari iby'Imana hano dushaka yuko umwami yashikira ivyo afitiye uburenganzira vy'ukuri ashobore kutwishurira muri icyo gihe rero tuzoshobora gutandukanya ahari ukuri twongere tumenye ukuri uko ariko kandi hano ntihavugwa gusa yuko umwami Yesu yavuze ngo uw'Imana yumva amajambo y'Imana Yohana 8:7 ariko Yohana kandi arongera akavuga muri Yohana 1:4-6 avuga ngo haravuga ngo twebwe turabava ku Mana uzi Imana aratwumvira utava ku Mana ntatwumvira icyo nicyo kitumenyesha imwe mu yukuri nimwe mu izimiza Yohana 1:4:6 nasomye muri Yohana 1:4:5 nibona ndabanze kuvuga ko hano ahandi havuga ukuri gusa ahubwo havugwa na mwe mu kuri ari mu kuri kandi aturongora mu kuri kose mwe mu ikinyoma nawe ava kuri wa mwansi kandi akagoreka ijambo ry'Imana iyo Eva aza kwibaza gato kuvyari bigiye kuba yumva ateze ugutwi inzoka emwe ntiyari guhagarara n'akanya na gatoyi ntiyari kwemera kuvuga n'ijambo na rimwe iyaba yaratahuye ibyo ari byo iyaba yaratahuye na gatoyi yatahura ibyo yaragiye gukorokeramwo ariko yaravuga ngo Satani aramubwira ngo nzokera amubwira ngo muzocubwengwa amaso yanyu azuguruka mbega byomariki kuba umunyabwenge jewe mbega byomariki amaso yanjye yugurutse ariko ngatandukana n'Imana kandi bikaba ngombwa kumfa nimurabe ingene umwansi akora ngo muzo tubara gutandukanya ikibi n'iciza ngo muzocu bwenge ngo amaso yanyu azuguruka ngo amaso yanyu ngo azu amaso yanyu azuguruka ariko ntimumbaze uko bizogenda iyo Adamu aza kumenya na gatoyi akamenya ibizova muri bijya bintu yumviye ibyavuzwe iyaza kumenya uko biza kugenda ugutwi kwiwe yari kugufunga akakufunga ku ari karavuga kandi yari kwibuka ijambo ry'inkomoko y'Imana kandi yari gucavuga ati Imana yaravuze kandi birakwiye ibyo abandi bose bashaka kuvuga barashobora kubivuga bakabibwira abo bashaka ariko ntibabimbwire jewe niko Adamu yari gushavuga ariko turavuga turabona yuko uno munsi ibara ryaguye turabona ko amahano yaguye ku bari ku isi urupfu rwose ingwara zose kuva ku ntango byake bigaragara amaso yacu ntiyugurutse amaso yacu ntiyugurutse ngo tubone gusa ko twazimiye kandi ko twatandukanye n'Imana ahubwo amaso yacu yarugurutse turabona yuko Yesu Kristo ariwe Adamu agira kabiri ko yapfuye ku musaraba igorogota kandi ko twaronse ukwiyuzuza n'Imana kandi ko twagiriye ubuntu kuri twebwe igicyangombwa n'ukubona kandi tukizera n'imitima yacu ivyo Imana yakoze ku bwacu mu ijambo ryayo muri kino gihe kandi niba twasomye kwavugishwa n'Imana Yeremiya yuko abantu bari bafite ibyagezo biva ku Mana Pawulo arabisobanura ngaha neza mu Baroma igice cy'umurongo wa kane aravuga ati ivyo gucika abana b'Imana n'ivyaba by'amasezerano ivyo ivyo guhabwa ibyagezwe byose byari byabo byose byari byabo ibyagezwe byari byabo yavuga ngo yaba nashobora kubinjiza muri Kristo ati no kwemeye no kuvumwa nkavumwa kugira ngo nshobore kubinjiza bari bafite ibyagezwe bari ba ariko ntibari bazi uwazanye ibyagezwe ari nawe yari imbere yabo bazi ko yari umumarayika w'isezerano ariko haranditswe muri Yakobo igice cya kane umurongo wa 12 ngo aravuga ngo ushinga ibyagezwe kandi akaba mucamanza n'umwe ujya nyene yagendagenze ku isi mu mubiri w'inyama ni nawe nyene yavugiye mu mubiri w'impwemu hariya ku musozi Sinai yavuga nk'umumarayika w'isezerano kandi mukeneye gusoma byinshi kuri ibyo bintu murashobora gusoma ibyakozwe mu gice cy'indwi umurongo wa 35-38 mugasoma no ku bindi no ku yindi mirongo ivuga kuri ibyo bintu aho turabona igikorwa cy'ubucunguzi hano Imana yarije n'abari mu isi abari mu isi bari bacumuye muri uno mubiri w'inyama wo ku isi kandi muri uno mubiri w'inyama wo ku isi niho umwami wacu niwe yaje yambaye maze ariha ikiguzi ku musaraba i Golgota kandi mutegerezwa gusoma muri bya butumwa muzisoma muri bya butumwa bwitwa ngo ikimenyetso hajya mwereza baranamu arabivuga arabivuga ko cyane akavuga ati mu izina rya kera ubuzima bwa bijya bikoko batanga ikimazi ntibwashobora kugaruka ku muntu ntibwashobora kugaruka ku muntu ariko amaraso yaraseswa kugira ngo bigaragaze yuko amaraso y'umwagazi w'intama w'Imana azoseseka mu nyuma hano rero arabana akavuga ngo ubuzima bw'Imana muri Kristo cyari ikintu gitandukanye yarasheje amaraso yiwe kandi ubuzima bwiwe ubugingo bwiwe bwaragarutse muri twebwe kuko ubugingo buri mu maraso niko byanditswe ivyo ndashobora kwibasomera vuba ndashobora kwigura nkabasomera vuba ariko mwese murazi yuko byanditswe kumbure ko murazi naho byanditswe mu byo Mose yanditse yuko ubuzima buri mu maraso turabona ngaho mu Balewi 17:11 ngo kuko ubugingo bw'umubiri buba mu maraso nanjye nshinze kwaba ku gicaniro ku bwanyu ngo abe impongano y'ubugingo bwanyu kuko amaraso ari impongano ku bw'ubugingo buri muri yo ubugingo buri muri yo ubugingo buri bwari muri mu maraso amaraso yarasesetse kugira ngo dushobore kwiyuzuza n'Imana kandi ubuzima bw'Imana ubwingo bw'Imana bwari muri Kristo bushobore kugaruka kuri muri twebwe ubuzima bw'Imana bwari muri Kristo bushobore kuza muri twebwe uwo ni Kristo muri twebwe ivizige byo kuzabona ubwiza bene data namwe bagenzi nashaka kubabwira ibino bintu nabivuze meze nk'umuntu adebagura kuri uno mugo uhingamo ariko nanjye nababwiye nk'uko na Imana yabinyeretse nanjye nababwiye nk'uko mwe mu w'Imana yabinyeretse nk'uko mwe mu w'Imana yabinyeretse niko nabiberetse niko nanjye nabibabwiye twizere n'imitima yacu yose ko Imana yaturungikiye Eliya wavugishwa nayo imbere y'uko wa munsi wambaye kandi uteye ubwoba w'Uhoraho ushika twizere yuko yari umuntu yarungitswe n'Imana mu kanwa kiwe havamwo ijambo ry'Uhoraho mu kanwa kiwe ijambo ry'Uhoraho ryari ukuri kubijanye n'ibintu bihoraho mu bijanye no guhoraho tubwirizwa kumenya yuko ivyo turi mwarukuri tubwirizwa kugira ikintu twishimikije cy'ukuri kandi ngo mwendazabara namwe yabivuze neza aravuga ati icishimikizo canje ni jambo ry'Imana kandi lino jambo ry'Imana kandi iri jambo ry'Imana niyo niko ndababwira gucyo rero turashima kandi turashimira Imana turanyuzwe kandi turashimira Imana kubona twaratewe iteka kubona twashoboye kumva lino jambo ryavugishijwe ritagiramo akarohe kandi ritagoretse kandi gera ryahishuwe kandi kubona twarajyakire kubw'ubuntu birakwiye yuko rifata ishusho muri twebwe birakwiye yuko ryambara umubiri muri twebwe kandi rishitse muri twebwe ibyo yasezeranye mu majambo ya yiwe twibuke ko ubwa mbere na mbere hariho ijambo insobanuro zaje mu nyuma harabayeho insobanuro z'abantu nyinshi ariko ku iherezo ijambo riguma ryarindi nk'uko ryari riri mu ntango kuko umwami wacu ni uwa mbere kandi akaba wa nyuma niwe alfa kandi ni omega kandi nk'uko ishengero ryari rimeze ku ntango ni nako rizomera ku iherezo kandi ndizera yuko Imana ishoboye gukora ibikomeye kubera ibikomeye cyane kubera ko tubwirizwa kuzamungwa kandi tugasanganira umwami ntiduhagarika umutima Imana izoturongora intambuko ku yindi biciye muri buno butumwa bwavuzwe nimubusomere imwe gusa mufate kandi n'ikaramu rifise ibara ivyo musomye mu bice kwa karongo kibara munsi kumbure mwovuga muti ntitukija kwishure aho bashira ku ibintu bahusigira ivyo amarangi mu wa mbere canke mu wa kabiri oya turi mu ishure ry'Imana kandi jambo ngo umwigishwa risigura umunyeshure nyene n'irye jambo nyene twebwe turabanyeshure bo mu ishure rikomeye ry'Imana yacu twaronse ivyigwa byinshi by'ivyavugishijwe twaronse inyigisho nyinshi kandi duciye tubishira tubica kwa karongo ibintu bikomakomeye tubikebuke kwa karongo ni nko gushaka kuvuga tuti mwami ubu rero ndabitahuye iyo uciye kwa karongo munsi ubuvuze uti mwami ndatahuye ibyo wambwiye ndatahuye ibyo washatse kutubarira muzobona yuko umugisha w'Imana yacu uzomanuka mu buryo bukomeye cyane kuri mwebwe kandi abo bose bizeye ko Yohana umubatizi yari umuntu yarungitswe n'Imana baraje barumvise kandi baci babatizwa bamaze kwizera ni nako bimeze no muri kino gihe twarasotse mu gice cya mbere twarakivuyemo aho umuntu wese yashobora gukora ibyo yishakiye ubwo twarinjiye mu kindi gice tuzi neza yuko imana irikira kurikira inzira ya nyuma irikira imana irikikure iri mu nzira irikira twarishengera mu nzira ya nyuma ese choma tukavuga twese bivuye mu mutima tutacyo twisigaje tutiziganije tukavuga tuti ndemera yuko uri umuntu w'imana kandi ko ijambo ryohoraho mu kanwa kawe ko ari ukuri
Ich für meinen Teil habe es dankbar erkennen dürfen.
Kuruhande rwanje narashoboye kumenya kandi ndabishimira Imana yuko ujya muntu Imana yarungitse ko yazanye ijambo ry'uhoraho. Iri jambo rero nzoritwara gutya nyene ntashizemo insobanuro z'umuntu nazikeyi sinibaza yuko umugeni yahamagawe gusohoka akwiye gusubira kandi kumva insobanuro zivuye kuri wa mwansi oya ahubwo ndizera yuko nkuko umwami wacu yavuze ngo uri mukuri yumva ijambo ryanje kurabo abatashaka kumwumva nabo yababwiye ati igituma mutanyumva nuko mutari mukuri bendata bakunda nabashiki bacu turizera ko turi mukuri rero tugabe kugira ngo umwansi ntadutere ngo atuzanire ibindi bintu ariko dushobore kwakira ijambo ry'Imana dufite umutima mwiza kandi turigumye mu mitima yacu umwansi aravuga aracavuga aciye mu bantu benshi ariko mu nkunde mvuge uko ijambo ry'Uhoraho ryaje kubavugishwa n'Imana ijambo ry'Imana ryaje kubavugishwa n'Imana muri bwinshi ryongerariza kuvugishwa n'Imana muri rudende siwe yavuze ariko Imana niyo yavuze iciye muri we kandi ntiyahengeshanije kubishimangira kandi turashobora kubyiza n'imitima yacu yose ntimureke umunyabwenge w'ibyanditswe n'umwe canke umuntu yigira umuhinga mu gusobanura uko ashatse ubutumwa ngo nimumureke ngo asobanure ukuri uko yishakiye oya nimuhebe insobanuro z'abantu zose baravuga ngo hari vitazi ngo hari ibintu ngo bitarasobanurwa mu zindi ndimi ngo ndabikubwiye ngo ca wumva ngo ibindi bintu ngo tukanura amaso uvyumvise ngo tugurura amaso ego benshi bararerembuza amaso abandi nabo bazobikora mu minsi iri imbere ariko ndazi ivyo ndiko ndavuga uno munsi kandi ndazi ko ndabivuga mu izina ry'umwami naho ntoba nashoboye kuvyigisha nkuko umwami yabimbwiye ndabasavye ibi bintu mubigumize mu mutima kandi mugume mugavye ibi biko bibaco kimwe turashobora kuvuga yuko haje bene data baciye bugufi ego barashobora gufata amakoti yabo bakayambara bayacuritse cyangwa bakayakura barashobora ku amakoti yabo bakayacurika kugira ngo bagaragare yuko baciye bugufi ubaravye inyuma kugira ngo bagakora gute kugira ngo bashobore kutwifatira ariko ndibaza yuko Imana yahejeje kutwifatira kandi kuguhishurwa kuvuye ku mana gushitse kandi gukwiye kwatanzwe mu butumwa bwa Mariya Abrahamu kurakwiye kandi ndabibabwiye neza ndabibabwire umuntu abona uku kuri kutamuhagije emwe azoshikirwa n'ibyashitse mu itongo rya Edeni murashobora kuvuga muti ibyo ntibishobora kunshikira jewe wewe uri iki nje sinzi n'icyo uri wewe ibintu birashobora kudushika ko vuba umuntu ntanabikenikanda turashobora gusikirwa n'ibintu bikomeye tutari twibaza, kuko amaso yacu abona ibiri hafi, abona bike mbere no mu buryo bw'impemo tubona bike cyane. Imana ingirira ubuntu, ikugira ubuntu, nawe itugira ubuntu twese. Reka ndababwire, nta ntumwa igira umunani iriho, nta muntu umwe ashobora kwibaza yuko ashobora kwigira yuko afise ibango ry'ubukozi ryavugishijwe, kuko iby'Imana twarabihawe kandi twarashitse ku musozo wo guhishurirwa kwa Yesu Kristo n'uko ijambo ryiwe. Niba twarahawe, twarakiriye mu mitima yacu ivyo Imana yavuze biciye mu kanwa k'umuntu yahamagawe, ntidukwiye gutuma utwe kuvyerekeye izamugwa cyangwa kwizera kwizamugwa. Ntimwibaze yuko muri imyaka yose ngiye nagumye nsinziriye, narasomye kandi narasomye cyane, ariko ubu igihe kirageze aho isaha y'Imana yageze, aho twese tubwirizwa kugarukanwa tugashobora kwinjira intambuko ku yindi. Ikintu cya ngombwa ni uko tudakwiye gucikwa n'igikorwa cy'Imana, dukwiye kwinjira muri yo, ibintu by'Imana bikinjira ibyina mu mitima yacu. Imana izoheza yiteho ibindi. Twese nize duhezagire mu butunzi bw'ubuntu bwayo. Amen.